Twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tugasamiranira na FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu, ikaze makuru kuri no mugoroba mbwiye gushikirizwa na Joy Diana nini nahazo. Mu Burundi uno munsi habereye inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC mu mpfunyapfunyo Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo nama yemeye kongera ikiringo inteko zo mu muryango wa EAC ziri mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo.
We also want to congratulate the government of DRC for facilitating the renewal of the mandate of the East Africa Regional Force for another 6 months.
Uyu ni president wa Kongo wa Kenya William Ruto. Muri make aha yagira ati dufasha akaryo kugira ngo dukeze Kongo yemeye kongereza ikiringo c'inteko za EAC mu kindi kiringo c'amezi atandatu. Amakungu yazirikanye amabi ategwa n'itabi mu Burundi, abarisogota batera bagabanuka benshi mu bakirinwa barenza imyaka 40. Turabigarukako. Muri Namibia abarenga 13 bo mu muryango umwe bamaze kwitaba Imana nyuma yaho bafunguriye umusururu utameze neza. Naho muri Kenya mashirahamwe abiri mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu yagiriza igipolisi cy'ico gihugu kwica bakoze imyerekano 12 barimo abana babiri. Ano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu hafi ya maradiyo yanyu ku Idonito. Nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika muri ano makuru yo kuri uno mugoroba. Reka turahere muri Namibia aho abantu 13 bo muryango umwe ari wamaze kumenyekana ko bitavye Imana nyuma yaho bafunguriye umusururu utameze neza. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Oriane itangishaka.
Iryo sanganya ryabaye mu karere kari kure mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu ahitwa Kavango. Itangazamakuru cha leta Namibian Broadcasting Corporation NBC cyatangaje ko abategetsi bakeka ko ubwo buyi banyoye bononekaye igihe bwavangwa n'ibisigarira by'imvuzo zakoze inzoga kama bari baherutse kugana. Icyo gitangazamakuru NBC nyene kimenyesha kandi ko hariho abandi bantu 4 bakiri mu bitaro kandi amagara yabo ageramiwe. Bavuze ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ko ubwo buyi butameze neza bwafunguwe n'abantu 20. NBC ivuga ko abashikiwe n'iryo sanganya bari hagati y'imyaka 2 na 33.
Muri Kenya naho igipolisi cyagirizwa kuba caragize uhara mu iyicwa ry'abantu 12 barimo abana 2 baba baricyo myerekano y'abatavuga rumwe na leta yabaye mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka. Ino nkuru yatangajwe n'amashyirahamwe 2 aharanira agateka kazi na muntu ku isi, ayo nayo ni Human Rights Watch na Amnesty International. Fidele Niyongabo arabandanya ino nkuru.
Ayo mashyirahamwe uko ari 2 ntashima kubona abakoze ayo mabi batariko barakurikiranwa. Avuga ko bwicanyi ndengerabutungana ari ibintu bakenshi mu gihugu cya Kenya kandi ko gukurikirana babukoze bibagake. Amashyirahamwe Human Rights Watch na Amnesty International yatangaje ko yatohoje abantu 12 biswe mu kiringo 13 y'imyerekano y'ukwiyamiriza leta yari yatumwe ko n'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Raila Odinga. Iyo myerekano yari yo kwiyamiriza ubuzima butera buzimba kurushiriza n'amatora yo mu mwaka uheze yabaye mwamatati. Mu itangazo yashikirije hamwe ayo mashyirahamwe yombi yavuze ko yatohoje ubwo bwicanyi mu biganiro yagiranye n'imiryango yabiswe hamwe n'ababonye ivyabaye. Amenyesha ko naho bamwe mu bantu 12 biswe bagize uruhara mu myerekano benshi muri bo bariko bararengana canke bari mu ngo zabo n'abari mu bibanza bikoregwamwo imirimo y'ubudandaje. Kubwo ibiharuro bitangwa na leta abantu 3 nibo bapfuye mu myerekano yo mu kwezi kwa gatatu harimwo mu polisi.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku ruhande rwa Israel na Palestina, ibisasu byahitanye abarwanyi b'abanya Palestina batanu hafi y'umupaka wa Libani na Siriya. Ejo ni Mukankusi arakomeza ino nkuru.
Umutwe w'abarwanyi uvuga ko ugamije kubohoza Palestina, The Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP mu magambo ahinnye, uvuga ko abantu batanu mu bari bawugize bishwe uyu munsi kwa gatatu, kandi ko abandi cumi bakomeretsejwe n'ibisasu hafi y'umupaka wa Libani na Siriya. Uwo mutwe wavuze ko ibyo bisasu byarashwe ku mujyi wa Kusaya kandi byamaganira ku bitero by'indege za Israel. Ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters byasubiyemo ibyavuzwe n'umuyobozi mu gihugu cya Israel, wavuze ko igisirikare cy'iki gihugu nta ruhare cyabigizemo. Umutwe PFLP wagabye ibitero byinshi kuri Israel muri iyi myaka 50 ishize, harimo gushimuta abantu no gutera amabombe ku masosiyete y'indege. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize PFLP ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ibihugu by'amahanga.
Ejo ni tubandanya utubwira iby'abategetsi mu majaruguru ya Kameruni bakoze inama uno munsi kwa gatatu, basaba kongera abasirikare bava muri Kameruni, Nigeria na Chad kugira ngo barungikwe ku mipaka ibihugu bihuriyeho inyuma y'ibitero byahitanye abantu batari munsi ya 12.
Ibyo bitero bya Boko Haram byahitanye abantu 12 barimo abasirikare 6 kwa kabiri. Abayobozi bavuga ko abakoresha iterabwoba b'abakisilamu amagana menshi bafite imbunda bacengeye mu ntara irangwa mu mutekano muke ku kiyaga cya Chad, bagaba igitero barasahura kandi bakura abantu umutima. Igisirikare cya Kameruni n'abayobozi muri guverinoma bavuga ko bakoze inama kuri uyu wa gatatu atarashira amasaha 24 nyuma y'uko Boko Haram yongeye kugaba ibitero. Guverineri w'intara ya Far North isangiye umupaka na Chad na Kameruni, Mijawa Bakari, yavugiye kuri televiziyo ya leta ya Kameruni kuri wa gatatu ko perezida wa Kameruni Paul Biya yategetse abayobozi n'ingabo z'igihugu mu ntara ya Far North ya Kameruni gukora ku buryo intagondwa za kisilamu zinjiye mu karere k'ikiyaga cya Chad zihagarikwa. Yavuze ko perezida Biya yahamagaje iyo nama nyuma y'uko abarwanyi babarirwa mu magana bishe abasirikare 3, abakozi 2 b'agasutamo n'abasivili 2 mu bitero bitunguranye byagabwe ku ngabo za leta ziri mu mijyi ya Mora na Zigagwe ejo kuwa kabiri. Iyo miji y'intara ya Far North ya Kameruni isangiye umupaka na Nigeria na Chad. Bakari yavuze ko Boko Haram yashegeshwe ariko kwikomeje kugaba ibitero yica abayirwanya, yiba amatungo, ibiribwa n'amafaranga. Igisirikare cya Kameruni kuri uyu wa gatatu cyavuze ko abasirikare babonye imirambo y'abasivili 5 mu bihuru hafi y'umujyi wa Zigagwe, kandi ko amazu abarirwa muri 40 n'inyubako za leta byasenywe n'inyeshyamba. Abayobozi mu gisirikare bavuga ko abasirikare bishe inyeshyamba nyinshi hafi y'umupaka wa Nigeria na Chad, ariko nta bindi bisobanuro batanga.
Reka nshimire bagenzi banje ku makuru baduteguriye bakabaheje kudushikiriza ijya nino ku isi, haba muri Afurika no ku yindi migabane yo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya tuja ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari cya Afurika. Uno munsi amakungu yazirikanye amabi atandukanye aterwa no kunywa itabi. Biharuro bishasha vyerekanywe n'ishami rya ONU ryita amagara abantu kw'isi OMS mu mpfunyapfunyo vyerekana ko n'imiburiburi miliyoni 1 n'igice z'abantu kw'isi bapfa uko umwaka utashe bazira ukunywa itabi. Mu Burundi muri kino gihe ibiharuro vyerekana ko abanywa itabi baguma bagabanuka, abenshi mu bakirinwa barenze imyaka 40. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatikanije n'abakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi. Reka tuyisomegwe n'umenyeshamakuru wacu ari mu Rwanda, Thierry Ndayishimiye.
Itabi rinyobwa mu Burundi riri mici ibiri. Hari ridahinguwe bazingira mu dupapuro bakadomeka bakabona gukwega koti. Hari kandi itabi bita ubugoro, iryo naryo rihingurwa mu bishishwa by'umutumba w'igitoke banikira bagaturira, hanyuma bakabivanga n'itabi. Mu kurinywa bashira agafu hagati y'amenyo n'iminwa yo hepfo bakaja baramira amate avanganye n'iryo tabi. Kubabugira ubugoro usanga amenyo amenyo yarahindutse mbere n'umunwa iruhande yayo matabi adahinguye hari matabi ahinguye atanzukanye hamwe ahingurirwa mu Burundi ayandi agahingurirwa hanze mu Burundi nta mirima minini y'itabi uhasanga n'abaririma ni bamwe batera ibiti bitanu canke icumi kugira ngo bazoronke amababi basogota mwa gatabi batiriwe bararigura ku isoko itabi ry'ibizingo nka ryose riva mu gihugu cya Tanzania aho mbere n'ugwaruka rutari ruke ruja guca ingero ubwo gwaruka ruremeza ko mu mashamba yo hafi y'umupaka y'u Burundi hari mirima minini y'itabi umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya itabi ushitse mu gihe mu banyamakamba batazi imbere n'uwo munsi
ana byonse kubera tatabi sikuvuga yuko ari kubera ringwa nabi gikubera tajonwa nyene uko nyene
ya cyane aho tukana tajonwa cyane
ntacyo ndarimenya kabisa ndibaza sinzi ko baragishishije nka ku maradiyo mugabo beshi baharimwe barinwa batabizi
none abanywa itabi baziki kunkurikiza zaryo nze Imana Fatuma twamusanze mu isoko nkuru y'Imakamba aho dandariza ubugoro tuti none ko ubudandaza ukongera ukabunywa nankurikizi ku magara yawe urabona na wati
nangwara nimo je ndagera ko sababu nje ndaragwa tumwana ingwara yo mu mupaka mavumuna nagukundije mu bintu byo mu bitaro harazi umuntu aranyirura avuga ati uwo mwana wawe ukora ubugoro buge n'umuntu usishije ubu nta muntu usisha bwa bugoro ubu afite imyaka 28
mu gice bagurisha mu itabi ry'igitsibo naho nyene ntibemera ko itabi rifite ingaruka ku magara y'abantu mera abanyanka w'imyaka 70 amaze imyaka 30 adandaza kandi anywa itabi
ibisanzwe jewe kuva ndaneza itabi yankororariyankoroza n'umunsi n'umwe kandi jewe ndabona ko rimfitiye akamaro kuko umuryango wawe uriyenduguye
mugenzi we bakorana Ndayizeye Elize amaze imyaka 40 anywa itabi ati ahubwo agatabi karanamfasha
natangwe kunywa itabi je papa nari mfite nk'imyaka 12 akambwira ati kenzi ngira itabi mfite imyaka 30 agenda nkazinga nkaje kuzinga naje nkacyamaga hakihako kandi kuva nakanwoye nakarose nta mahoro ndonka kandi nta ngwara ndatogwa itabi
Elize aremeza ko hari naho muganga aguhanura kunywa agatabi
muganga itabi naryo keshi na keshi niyo ugiye kwa muganga barashoboye kugucora indwara yo kunywa itabi kugira ngo uguvumuna kugira ngo uwo muntu ukire
nze Imana Fatuma twamubajije tuti none nabwo bufise ko abantu bazohava bahera itabi ukabura abagushorera na wati
kirabya batimviye bogabanuka cyane bakongezeka abantu benshi bavuga ati nabo sakatanze ushobora gukora akazi cyane tsinjama none wumva nk'uyo yashobora kugenda
abo bagurisha itabi ry'ikirundi ridahinguye bemeza kandi ko itabi ribi ari riva mu mahinguriro
itabi ntangaruka yagene bifita kuko iri n'ibyo birimira siko ingaruka mbi nibaza itokera ni mu mashigerete yatwara nk'imyaka yari hari ya mama ya ikizungu niyo usanga yamwe baratsinze yarabuze ariko iri tukarikora barishukwe bakajyanikira amezi abiri bakaja bagenda barinywa
mu ntara ya Makamba abagura itabi babandanya bagabanuka kuko abarinywa bakiri bato nabo bagabanuka mpera abanyankati nta gwaruka tubona ruza kudushorera
ndashobora kwakira nk'abana batumwe n'abavyeyi bafite n'imyaka 50, 70, 60 nibo nakira ariko abo bana baza kurigura baba batumwe n'abavyeyi ntacyo banywa nk'uko ufite imyaka 15 cyangwa 20 ntacyanyuma
Ndayizeye Elize yibaza ko itabi ry'igitsibo ritabanga ukira ugwaruka
yeka ugwaruka gwikunaho ngo urumva ngo ribagita ngo nitwe numbombeke uwo mukuru singati manza kwicara bo bagacha bigomera ngo kubapfunga fresh yee kwavuze bati kubera dukenye cyo kumara kwinwe riri dukura mu miramiko itatu cyangwa
mu ijambo ryashikirijwe n'umushikiranganje wa magara y'abantu no kugwanya sida kuri uno munsi wahariwe kugwanya itabi ashikiriza ko kurima itabi byonona ubuzima bw'abarinywa nabo baritumurira ko bitera ingaruka mbi nyinshi harimo indwara za kansere yo mu mahaha mu muhogo yo mu rwagasha amafyigo agasabo kumwanda muto igitereko mukanwa no kuminwa umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Sylvinze Imana amenyesha kandi ko kunywa itabi bihungabanya ibidukikije kuko hakoreshwa amazi y'umurengera amashamba agahonywa kugira ngo haboneke aho barimo itabi bigatuma n'ibigega by'amazi yo mu kuzimu bihungabana ihimbazwa rero ry'umunsi wahariwe kurwanya itabi na Kajyo ko guhamagarira ibihugu guhindura uburyo bwakoreshwa mu kuririma bugashirwa mu burimyi bw'ibifungurwa bifitiye akamaro abantu umushikiranganje w'amagara y'abantu atera akama Abarundi guhagarika kurima kudandaza no kunywa itabi kugira ngo amagara y'Abarundi abe meza.
Eka dushimire mgenzi wacu Thierive Ndayishimiye yarahejeje kudusomera ku vyitabi mu gihugu c'u Burundi tukivuga rero kuri uno munsi wo kunywa itabi no kuzirikana mabi sumuso kunywa itabi mu ntunge mu mburayi no munsi wo kuzirikana amabi aterwa n'itabi mu gihugu c'u Rwanda hari bamwe manyagihugu basaba ko itegeko ribuza kunywera itabi ku mugaragaro rikurikizwa kuko bibangamira ubuzima bwabo ni inkuru ya mugenzi wacu Gloria Twishim.
Ikigo cy'igihugu cyita ku buzima OMS gitangaza ko nibura buri mwaka abantu bagera kuri miliyoni 8 bapfa bazize kunywa itabi. Iyi mibare igaragaza ko abarenga miliyoni bataba barinywa ariko bakicwa n'umwotsi uturuka mu barikoresha. Mu Rwanda naho imibare y'ikigo gitanga amakuru ku bijyanye n'itabi Tobacco Atlas yo mu 2015 igaragaza ko nibura abantu barenga 300,000 biganjemo abagabo banywa itabi buri munsi, benshi bananywera mu ruhame nk'uko bigaragara iyo usuye uduce dutandukanye. Icyakora ibi bihabanye n'itegeko nimero 8 akarongo kaberamye 2013 ryo ku itariki ya mbere Werurwe 2013 ribuza kunywera itabi mu ruhame, ahakorerwa akazi cyangwa ahahurira abantu benshi nko mu nyubako zikorerwamo, mu rukiko n'arukikije, mu nganda, mu cyumba rusange cyerekanirwamo filimi, ikinamico na videwo, mu bitaro, amavuriro n'ibindi bigo by'ubuvuzi n'ahandi. Byiringiro Jayanize ni umuturage wo mu mujyi wa Kigali twaganiriye kuri we ngo kunywa itabi ntimusaba kujya ahiherereye, aratubwira impamvu.
Ariko kubera nyine hari uwahanwe ikanywa mu itangazamakuru babonye ko bihanirwa. So rero ni nk'ibi by'itabi naje kubera ko nta muntu bahanirwa kubera ko yari mwereye mu ruhame ngo bijye kuri social media. Niyo mpamvu abantu ariho bose muhariwe wenda gusa hari abantu nko mu tubari utubari iki cyose ariko nubwo na televiziyo nyirageje
ngo ibi kuri Mutuyimana Marie Chantal wo mu murenge wa Cyanzarwe mu karere ka Rubavu si byiza ku buzima bwe kuko bimugiraho ingaruka.
Njye nyine numvaga ngo numvaga umutima wose uzamuka ngumva sinzi ko ndi meze nyine mu mutwe ngabona namera ngo umuntu wafatwa na kabere twa niko nabivuga hari n'igihe nyine dushobora turabonaga tukanicarira wenda karenga kugira ngo ikintu ko kimanze cyaye ko mu muhanda ndabona byanze.
Ikibazo Mutuyimana ahura nacyo agisangiye n'umubyeyi Aisha wo mu rwego rwa Gisenyi.
Nibaho babikubangamiye uramwotsi urakubangamira kuko ushobora no kukuriramo indwara wowe utarinywa kandi kubera uramwotsi ushobora kugutera indwara.
Aba baturage bombi basanga ibihano biteganyijwe kuri iri tegeko biramutse bishyizwe mu bikorwa byabafasha kurinda ubuzima bwabo.
Byadufasha byakumira indwara zituruka muri ibyo byose
byafasha benshi nese n'umwe ni babiri byafasha ni benshi nese no guca umuntu wanywa itabi mu kimwe ngo abe n'ubyurumoge uzi ko umuntu byamutera ikibazo ndo byamutera ikibazo kubera ko aba yayobye.
Yakoze Dogiteri Nsabye Mahoro Emmanuel ashinzwe ibikorwa by'ubuvuzi mu bitaro bya Gisenyi asobanura ko uretse indwara z'ubuhumekero umwe itabi ahura nazo hari n'izindi zishobora kwibasira urikoresha.
Indwara zigendanye n'umutima se, indwara zigendanye n'indwara zo mu maraso, indwara z'igihe z'ibihaha, ibyo byiciro cyane cyane mu ndwara zigendanye n'umutima rero cyane cyane iyo rinywe igihe kirekire birashobora gutera indwara y'umuvuduko w'amaraso bita hypertension. Hanyuma hypertension nayo irashobora guteza ibindi bibazo yaba ari indwara y'umutima nyirizina cyangwa kiratera ibibazo byinshi. Urumva ko ni ikintu kitari kimwe.
Umuganga asaba abarikoresha kurireka nubwo biba bisa n'ibitoroshye kubera akamenyero, atanga inama z'uburyo byakorwamo.
Uko kitabi ni process nuvuga ngo bigenda buhoro kugeza uburyo niba ari dozo afataga rero tubiri dutatu tune bitanu genda ugabanya kugeza igihe utakirishaka nuvuga ngo byaba byiza umuntu ari wigenzuye amaze kumva ububi bw'itabi amaze gusobanukirwa ingaruka zirimo agafata umwanzuro agatera intambwe akagera kure y'ahantu bayicururiza ahantu biri nuvuga ngo ntaribone kenshi yanabishaka ribura cyazagira gute.
Twashatse kuvugana n'umuvugizi wa polisi mu Rwanda John Bosco Kabera ngo tubwire impamvu ibiteganywa n'itegeko ryo kunywera itabi mu ruhame bidakurikizwa. Ntiyadusubiza. Ingingo ya 13 y'itegeko ribuza kunywera itabi mu ruhame riteganya ko mu gihe hatubahirijwe itangazo nyir'inyubako cyangwa ucunga inzu yatanze rijyanye no kutanywera itabi mu ruhame cyangwa atabigenewe havuga mu ngingo ya 11 y'iri tegeko ashobora guhita amufatira icyemezo cyo gusaba umuntu guhita ahagarika kunywa itabi no kumwereka ahabugenewe no kwitabaza inzego z'umutekano iyo uwo muntu yanze gukurikiza ayo mabwiriza. Uretse ingaruka z'indwara zitandukanye ukoresha itabi ashobora guhura nazo bishobora no kuzana amakimbirane ndetse bigateza ubukire mu muryango. Inzobere mu buzima ziva ku itabi mu Rwanda yaramutse bicitse burundu byagabanya impfu ziterwa n'indwara z'umuvuduko w'amaraso n'izindi. Gusa ku rundi ruhande ibisa naho bidashoboka ku gihugu cy'u Rwanda kuko kigemura ndetse kigakura umusoro mu ikoreshwa ndetse n'inkingo ry'itabi. Muri raporo y'ikigo cy'imisoro n'amahoro igaragaza ko mu mwaka wa 2013-2014 itabi ryinjije u Rwanda imisoro ingana miliyari 5. Mwaka wa 2014-2015 aya mafaranga yarazamutse agera kuri miliyari 5, naho mu 2015-2016 amafaranga itabi ryinjiza u Rwanda yageze kuri miliyari 7. Kugeza ubu kandi umubare w'abapfa bazize itabi ni munini kuruta abapfa bavuka, abicwa na sida ndetse n'abiyahura. Kugeza ubu mu Rwanda itabi rigeze ku mafaranga y'u Rwanda 150. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Gloria Tuyishime tugu kengurukire na inabice ku masonga nkitangura inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu yatangaje ko yabereye mu gihugu cy'u Burundi yatangaje ko Republika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kongera ikiringi inteko zo mu muryango wa EAC ziri mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu seruko bwa Kongo. Umenyesha makuru wa Eloge wirika neza tufitiye ibindi kuri no nkuru.
Mwenye nama haki mindahio zile gira yulizume mwanga mkuru wa yase mwenye Kenya Peter Mutuki Mazuki wose ukwali babirina wa Kenyezi Aneti Mutawese Mwemba Muganda Kazi hamwe na Andrea Guer Akir Marwet omri Sudani ya Majepo. Igihugu cha Republikani ya Demokrasia ya Kongo giheruka kwinjira mu muryango wa yase kikaba kitaserukirwa mu nzego zose zawo cyari kiramutse kironswa guserukizi muri sentare y'ubutungane ya yase. Inyakaye Mbakasanda niwe mucamanza aturuka muri Kongo arawe gusasa yarusha muri Tanzania kucicaro cy'urwo rukiko. Iyo sentare kandi yarongerwe icegera cy'umukuru wayo umunyarwanda kazi yanita mugeni yagiye kwadikanya n'umurundi Nesoka Yobera ku burongozi bw'iyo sentare. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanzwe ari we aramutswa muryango wa yase muri kino kiringo. Muri make yashimye ukuntu uwo muryango muri iki gihe uri kurafasha cyane kwitaho ibibazo by'umutekano w'abanyagihugu b'ibihugu bigize. Umukuru w'igihugu cya Kenya William Ruto igihugu cyiwe bikomokamo mugabisha w'ingabo za yase ziri mu buseruko bwa Kongo akaba ari nawe mukuru w'igihugu wenyine yavuye hanze y'u Burundi yitabiriye inama yavuze ibyo bashyitse ko mu mwiherero. Yakereje mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ntambwe igezwe ko mugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo maze atangaza ibitari bizwi.
We also want to congratulate the government of DRC for facilitating the renewal of the mandate.
Dufasha kanya kwa hivyo dukeze leta ya Kongo yemeye kongera ikiringo c'inteko za EAC mu kindi kiringo cy'amezi atandatu hamwe n'ibyo twasezeranye muri kino gitondo kumuhari M23 n'iyindi migwi yitwa ibigwanisho igiye mu minsi iza kuja mu bibanza byo kwegeraniriza uwamwo. Birakwiriye kandi n'iby'agaciro kuri twebwe nk'umuryango kuvuga ko irungikwa ry'inteko mu buseruko bwa Kongo ryatanze umwimbu mwiza yabaye ingingo ikwiriye. Two kwemeza ko ibibazo Kongo imaze imyaka 20 ihanganye nabyo biri mu nzira yo gutora umuti. Haracyari impinga ndende n'ibyo mugaturabye ibyashitswe ko mu mezi atandatu aheze twavuga dushize amanga ko twese na cyane cyane abanyagihugu bo mu buseruko bwa Kongo ko bafise amahirwe yo kuba mu mahoro n'ituze.
For us and especially the people of Eastern DRC to enjoy peace and stability.
Itangazo ryasozera iyo nama ryavuze ikiringo izo nteko zongewe ni kugera ku itariki ya 8 ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ariko kandi Mazuki yavuze ibindi byumvikanyweko.
The family directed the East African Community Regional Force as follows: to safeguard and maintain the areas protected by M23 and
inama yanzuye ko ingabo za EAFE zicungere turere twahoramo M23 n'indi migwi kwirukana M23 n'iyindi migwi nyeshambaho bakiri gucungira abasivile no gufasha impunzi zitahuka ahahoze izo nyeshamba no gukorana n'abakuru b'ingabo MONUSCO n'abandi begwa n'iki kibazo kugendera mu ndwi zitatu ikambi ya Rumangabo izegeranijwamo M23 n'iyindi migwi kugira ngo barabe ko ifite ibihagije.
Inama y'Ubujumbura kandi yemeje ko hagiye kubaho umusivile azobangabanganwa n'umukuru w'ingabo za EAC kugira azorabe ibintu byose byerekeye politike n'ibindi bibazo bitaraba intwaramiheto mu buseruko bwa Congo. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Kuva itariki ya 10 y'uku kwezi sentare y'abanyagihugu ku Hordasizo mu Gifaransa ipari mu Faransa irikwiraburanisha umunyarwanda yitwa Hategekimana Philippe yagize ibyaha bya genocide na ndengera butungane uwo munyarwanda ni wa gatanu asambiye mu butungane bw'u Faransa kwa genocide yakorewe abatutsi muri ico gihugu mu 1994 hibindi na Thomas Kamirindi.
Hategekimana Philippe afite imyaka 66 y'amavuko yarazwi no kwizina rya Biguma. Yari umujandarume Inyanza ya Nyabisindu mu cyahoze ari prefegitura ya Butare, ubu ni mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Yari afite ipeti rya adjudant chef yungirije kapitaine biri ku nzira wari komanda wa gendarmerie Inyanza. Yageze mu Bufaransa mu 1999 imyaka 5 nyuma ya genocide, asaba ubuhungiro arabuhabwa ndetse abona n'akazi ko gucunga umutekano muri kaminuza yo mu mujyi wa Rennes mu ntara ya Bretagne mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'Ubufaransa. Mu 2005 Hategekimana Philippe yabonye ubwenegihugu bw'Ubufaransa ahindura izina afata irya Philippe Manier. Mu 2017 amenye ko ubutabera bumushakisha yahungiye muri Kameruni, niho yafatiwe mu murwa mukuru Yaounde mu mwaka wakurikiyeho biturutse ku mpapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi z'ishami rishinzwe ibyaha byibasiye inyokomuntu mu rukiko rukuru rw'i Paris. Nazo intandaro yazo ni ikirego cyaturutse ku muryango udaharanira inyungu wiyemeje guhiga abakekwaho ibyaha bya genocide baba mu Bufaransa witwa Collectif des Partis Civils pour le Rwanda CPCR mu magambo magufi. Kameruni yamushubije Ubufaransa mu 2019, kuva icyo gihe arafunze by'agateganyo. Umushinjacyaha arega Hategekimana Philippe alias Philippe Manier gutegura no gushyira mu bikorwa genocide, by'umwihariko kwica cyangwa kwicisha Nyagasaza Narcisse wari burugumestre wa komine Myazo yari yegeranye na Nyabisindu, umubikira witwaga Mama Augustini n'abandi batutsi barenga 1300 mu byahoze ari komine Nyabisindu, Myazo na Rusatira muri Zari Songa. By'umwihariko Hategekimana ahakana ibyaha byose ashinjwa, nyamara biramutse bimuhamye ashobora guhanishwa igifungo cya burundu. Yunganiwe n'abavoka batatu bitwa Emmanuel Altit, Alexis Gage na Fabio Lot. Urukiko rwateganyije kumva abatangabuhamya barenga ijana bo ku mpande zombi, ku ruhande rw'ubushinjacyaha rero no ku ruhande rw'uregwa, abenshi muri bo bavuye mu Rwanda. Ruteganya kandi gupfundikira urubanza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kuje. Mbere ya Biguma Hategekimana Philippe alias Philippe Manier, ubucamanza bw'Ubufaransa bwaburanishije ibyaha bya genocide ku bandi Banyarwanda bane. Mu 2009 urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje ku rwego rwo hejuru ari narwo rwa nyuma igihano cyo gufungwa burundu kuri Ngenzi Octavien wahoze ari burugumestre wa komine Kabarondo mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo, n'uwo yasimbuye kuri uwo mwanya Barahira Tito wari burugumestre wa Kabarondo kuva mu 1977 kugera mu 1986, bombi baburanishijwe mu rubanza rumwe. Mu 2018 urukiko rusesa imanza rw'Ubufaransa rwemeje kandi burundu igihano cyo gufungwa imyaka 25 kuri kapitaine wari waravuye ku rugerero Simbikangwa Pascal, wahoze ari umwe wakozi bo hejuru mu rwego rw'iperereza rw'u Rwanda rwitwaga Service Central de Renseignement mu Gifaransa. mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize wa 2020
mudutunge muturane murumvise ko ada mugenzi wacu Thomas Kamilinda adahejeje kutudondagura ayo mazina yose ariko ndabatumire muze kurumviriza mu gitondo mu makuru iyo mu gitondo umwanya nturi ku ruhande rwacu ndamushimire nongera ndabatumira kuza kurikira inkuru iwe yose yuzuye saa 11:30 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda Diane Ninahazo ni jewe nari kuri mikro yakoze na Dia Tahana ya Junior Joe bari mu hinga bw'izyuma tubike banure tubifuriza kugira umugoroba mwiza mu banki no mu byanyu murara haryana hataryana hararumwasi.